Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Rose Bigirimana kuri mikro. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira mu kirundi n'ikinyarwanda, twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 105.2 mu Burundi, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3.
Ningingo yategeza gufatwa na ministre ariko bifatanye n'itegeko. Nuko iryo tegeko ryijyana na kane ryo mu itegeko rigenga amashuri ribivuga ya kaminuza.
Uyo ni Patience Mbonabucya, umwe mu bayobozi umunani b'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi, avuga ko yakiriye ingingo y'ubuyobozi bwa kaminuza yo kubirukana mu kiringo cy'umwaka. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru y'urwego MICT rwasubiriye sentare mpana byaha idasanzwe yashyiriweho u Rwanda, rwahamagariye amakungu gufasha gufata abantu umunani bakekwa ko ibyaha by'ihonyabwoko ryabaye muri 1994 mu Rwanda. Ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Urakoze Aloyize, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika aho muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Afurika y'Epfo, aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe idacana uwaka yagiye hamwe kuri uyu wa gatatu mu myiyerekano yahuje abantu 1,000 ku mugwa mukuru wa Afurika y'Epfo i Pretoria. Abo banyagihugu basaba ko Perezida Jacob Zuma atanga imihoho iyo myiyerekano yateguwe ku munsi Perezida Zuma ahimbaza imyaka 75 y'amavuko, ikaba ikurikiye iyindi yabaye mu ndwi iheze mu gihugu cyose. Ingingo Perezida Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganya Joji Kigega Pravin Gordhan mu mabanga yiwe yarongereje ishavu ryari rimaze iminsi mu banyagihugu. Imyanduruko y'iyo myiyerekano ikaba yavuye ku bibazo bya ruswa, ubushomeri buri ku rugezo rwo hejuru, hamwe n'ibibazo by'ubutunzi bivugwa ku ntwaro ya Perezida Zuma. Mu majambo yashikirijwe n'abarongozi b'iyo migambwe, bavuga ko bariko baharanira kazoza k'abana babo. Bahamagariye kandi abanyagihugu ba Afurika y'Epfo gushyira hasi ibibatandukanya kugira bagarukire igihugu cyabo kibangamiwe na Perezida Jacob Zuma. Muri Nigeria, indwara ya mugiga iramaze guhitana abantu bashika ku 489. Mu nama yatunganijwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Isaac Adewole, yavuze ko igitigiri kinini cyamaze guhitanwa n'iyo ndwara kigizwe ahanini n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Iyo nama yahuje abategetsi mu by'amagara y'abantu hamwe n'abayobozi b'amadini mu ntumbero yo kwigira hamwe uburyo buhagarika iyo ndwara ya mugiga. Abantu barenga 400 nibo bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka uheze. Ibiro bijejwe gukinga indwara aho muri Nigeria byatangaje ko ubwoko bwa mugiga bwateye muri icyo gihugu butari bumenyerewe. Ku mugwa mukuru wa Nigeria ya Abuja, iyo ndwara imaze guhitana abantu 6 nayo mu gihugu kibanye cya Niger. Abashika kuri 16 nibo bamaze guhitanwa na mugiga. Abajejwe amagara y'abantu bamenyesha ko bamaze gutanga incanco zishika ku 700. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu kwishyira hamwe OTAN rifise icyo rimaze mu bijyanye no kugwanya iterabwoba. Ni mu gihe yari yatangaje araheza amezi 3 kwiryo shyirahamwe ritagifise akamaro. Perezida Trump yavuze ko yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bijyanye n'icyo shyirahamwe rishobora gukora mu kugwanya iterabwoba. Yavuze kandi ko ahinduye ibirego yari yatanze mu minsi yahera igihe chancelier w'Ubudage yagendera Amerika kubijyanye n'ibihugu bidatanga amafaranga akwiye y'umutekano. Perezida Trump yongeye atangaza kuri uyu wa gatatu ko agiye kurungika umuhanuzi wiwe mu by'umutekano muri Afghanistani kugira arabe uburyo ibintu byifashe n'uburyo bokorana n'ishyirahamwe OTAN muri icyo gihugu. Ni mu gihe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu, umukamikaze yakoze igitero i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistani gihitana abantu 5. Icyo gitero cyabereye hafi y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Umuhari wa leta ya Kiisilamu ukabuza uwemanze ko ari wakoze icyo gitero. Userukira Leta Zunze za Amerika muri ONU, Nikki Haley yatangaje ko leta ya Donald Trump itazosubira kwihanganira ko Perezida Bashar Assad wa Siriya asubira gukandamiza abanyagihugu biwe. Ivyo Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu, yarigamije kwiga ku ntambara imaze imyaka 6 muri Siriya. Hale yavuze ko ubu bacunze ibikorwa vya leta ya Assad yongera kandi anegura abacuditse hamwe na president Assad aho bakingira ibikorwa vyiwe bigayitse aha yatumye urutoke Urusiya Irani hamwe n'umuhari Hezbollah. Matthew Rycroft aserukira ubwongereza muri ONU nawe yavuze ko ubwongereza bubona cyo kimwe na Amerika kubijanye n'uko ivyo bitero byakozwe na leta ya Bashar al-Assad. Ivyo birego Urusiya cyo kimwe no buserukira Syria muri ONU bavyamirie kure bakaba ko ataka ivyemeza na kimwe gihari. Inama y'umutekano yumvirije kandi Stefan de Mistura intumwa ya ONU mu biganiro by'abatavuga rumwe muri Syria. De Mistura yatangaje ko hakiri inzitizi nyinshi asaba ko intambara ihagarara kugira ibiganiro bishobore kubandanya. Ku mugabane w'Uburayi mu Budagi igipolisi cyafashe umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi w'umuhari wa Kiisilamu mu gihe hariko hakogwa amatohoza ku bijyanye n'ibitero by'abiyahuzi bitatu byabereye ku modoka yo mu bwoko bwa bisi kuri uyu wa kabiri. Iyo modoka yari itwaye abakinnyi w'umupira w'amaguru bakinira umugwi wa Borussia Dortmund bari bagiye mu rukino rw'abahuza n'umugwi wa Monaco. Urwo rukino rwahavuye rusiba bivuye ko umwe mu bakinnyi hamwe n'umupolisi bakomerekeye muri ivyo bitero. Umuvugizi w'ubucamanza Frank Kohler yatangaje ko hari abantu babiri bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza. Abacamanza bamenyesha ko bafashe inzandiko ahabereye ivyo bitero zivuga kubijyanye no gukura indege z'igisirikare cy'Ubudagi muri Turukiya hamwe no kugara ikibuga cy'indege za Amerika kiri mu Budagi. Igipolisi kimenyesha kandi ko kiriko kirakora amatohoza kubijyanye n'izo nzandiko. Ibinyamakuru bikorera mu Budagi byatangaje ko abari ko barakorwa ko amatohoza ari umusore w'imyaka 25 hamwe n'umusore w'imyaka 28 w'Umudagi.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internete www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere cyahere mu Burundi. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa gatatu yarasohoye urwandiko rwirukana bamwe mu baserukira abandi mu banyeshuri mu kiringo cy'umwaka. Bagirizwa ko bayobeje bagenzi babo mu ikete barungikiye umukuru w'igihugu bagabisha guhagarika ivyigwa kubera ibibazo by'agafashanyo baronswa na leta y'u Burundi ka bourse. Umwe muri abo banyeshuri birukanywe Patience Mbonabucha yaraganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo atangura avuga ingene yakiriye iyo ngingo.
Iyo nsanzwe ndi mu kinyegero ndayibonye irasanze aho ndi kiretse ko iyo ngingo ifashwe n'ubutategeka kuyifata nk'uko amategeko abivuga. Turayibonye ariko si rya mbere duhanwa nk'ibyanzo nk'ubwa mbere nka jyewe zarigeze gushika baranyirukana mu buraro baramfunga muri documentation ubona baranyirukanye mu ishuri. Ukuyakira turate mu mabaro kuko ikintu turiko turazira kwiyamiriza uko kurenga amategeko. Zaba ni itegeko nyene risohotse rirenze amategeko. Ni ingingo yategeza gufatwa na ministre ariko bifashwa na legiteri. Nuko iryo tegeko ry'igihano na kane ryo mu itegeko rigenga amashuri ribivuga ya kaminuza. Rero uko ryakiranye ni umubabaro gusa. Icyo novuga mbwira abanyeshuri bagume guharanira agateka kabo. Hari umwe yavuze ati Roseke ta vie devient plus difficile, c'est une occasion de devenir plus fort. Ivyo biri kubera dukomeza kugira ngo turushirizeho gukora ibyo tegeza gukora. Nibaze rero ngo guteye hano ngo niko kutorera umuti ingorane, ahubwo nibakwirikirana ikibazo bagatorera umuti ingorane ive mu nzira bareke kuguma biruka ku bantu kuko abantu biriko turavuga ukuri.
Ivyo babagiriza vyuko mwayobeje abagenzi banyu b'abanyeshure mu mwiryo kete mwanditse bavuga ko ngo abanyeshure hari nabatege ku mukuru iryo kete mwanditse batazi biri muri ryo nuwo ryandikiwe ho mubivuga kwiki.
Ivyo novuga ati niremenanya none musi icemezo nafata kanya ati zero ngire sabe abantu bose basinye musubiremo musinye mwandike rya kete musinye. Ubanda kubwiye tumegeye gusinya rya kete harabatari hafi bake bavuga bati turasabye mugaruke dusinye ubwira ngo ntibirenga leta sinyego. Rero ibyo bari kwaritwaza na maremenanya atagira ishimikiro kuko n'icyemezo nagende mu ishuri ari abanyeshuri mu ishuri kubwo icyo basinyiye n'ubu amashuri ari vide ibihumbi 10 birenga mu ishuri ngana n'abantu bangahe bariye n'uvuga turi ko tupfa twagiza tudizubusa ahubwo yakwiye gukutorera umuti ingorane n'ibimena yako baragira gusa
none itahiro nirihe ubuko babirukanye muri cyo kiringo cy'umwaka n'ibiye mutegekanya gukora
Ndicho ndichocho, nimba mategeko mu Burundi akiriho. Ibyo tegeko rigafutwa kandi zo kwiga. Nimba mategeko atakiriho mu Burundi. Mpetetse zindi imana izo ndikirindira ko n'ubundi ko yatworohewe ariko ibyikora. Mugabe cyo no vuga, ndivuka ijambo rimwe president akunda kuvuga yuko mu Burundi atantwaro z'inyomekere zo zakubaho. Ariko muri kamera ku Burundi ibyo byose kuba atumwa n'intwaro zakomekerana bomekereye ko intwaro zirwa n'abanyeshuri niziwe ariko baraburizamo ariko icyo nzi cyocyo ukuri kuzokoma gutsinda ibinyoma
urakoze yari Patience Mbonabucha umukuru w'urwego ruserukira abandi banyeshuri kuri kaminuza ya Burundi ari mu banyeshuri birukanywe mu kiringo cy'umwaka na kaminuza y'u Burundi aho bagirizwa ko bayobeje bagenzi babo mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu habagarisha guhagarika amashuri kubera ikibazo cya bourse turagushimiye kuri iki kiganiro
murakoze namwe
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru mu karere urwego MICT rwasubiriye sentare mpanabyaha idasanzwe yashyiriweho u Rwanda rwahamagariye amakungu gufasha gufata abantu 8 bakekwa ko ibyaha by'ihonyabwoko byakoreye abatutsi muri 1994 mu Rwanda muri abo harimwo uwitwa Felicien Kabuga afatwa nk'uwatanze uburyo bw'amahera yakoreshejwe muri iryo honyabwoko Umuvugizi w'urwo rwego yavuganye na Pierre Claver Niyonkuru umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika iarusha muri Tanzania.
Urwego MICT rwabone mu Gifaransa Mécanisme pour le Tribunal Pénal International rumenyesha ko ibihugu bitandukanye harimo n'ibishobora kuba bifite abo bantu 8 atagushaka kuboneka birerekana ko kubata muri yompi. Ukiganiro yaje ijo rya Amerika umuvugizi w'urwo rwego ahamagarira amakungu kwitanga mu gufata abo bantu aho binyegeje hose Usman Njikam amenyesha ko igikorwa cyo kurondera abo bantu bakekwa ko ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu Rwanda ari ukurwanya umugenzo wo kudahana
le mécanisme est en train de chercher à mener devant la justice 8 personnes qui sont encore en fuite
Uwego MICT uburiko rarondera abandi bantu 8 bakironderwa ku isi yose kubera uruhara bagize mu ihonyabwoko ryakora abatutsi muri 1994 abona basigaye abandi hafi ijana bafatwa bagacirwa imbere y'ubutungane murazi ko mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 twashoboye gufata umwe kuko kare bari 9 nabo tubwirizwa kubarondera iyo bari hose kugira ngo tubanye ukudahana kandi ababuze ababo baronke ubutungane turiko turakorana rwose n'ibihugu bitandukanye kugira ngo aho binyegeje bafatwe n'imanza zarungiswe mu Rwanda no mu Faransa turazikurikirana kandi turabona ko bigenda neza
satisfait avec la procédure nationale
muri abo bantu 8 batatu muri bo ari bo Felicien Kabuga Protais Mpiranya na Augustin Bizimana bazaburanishwa na ONI hamwe bafashwe abandi 5 bazorongekwa kuburanishirizwa mu Rwanda nabo ni Fulgence Kayishema Charles Sekubwabo Aroyezi Ndimbati, Diandikayo na Feneas Munyarugarama. Mbere yuko yugara imiryango nyuma y'imyaka 20 igasigira akazi ko kurangiza imanza ubwo rwego MICT mu mpera z'umwaka w'2015 iyo sente idasanzwe yari yaburanishije abantu badashika ijana. Icyo gikorwa ntigishimwa n'icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Umunyarwanda Christophe Bazivamo abwira urwo rwego gushira ingufu ubu mu kurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko.
Ntabwo rwabashije kurangiza inshingano nk'uko byari bikwiye, rwakoresha amafaranga menshi cyane mu kimanza nkeya cyane ugeranije n'ibyakorewe mu Rwanda. Nkiko gacaca zarangije akazi neza sije no muri gahunda yo kunga abanyarwanda muri rusange. Tukumva rero kubwo rutabashe wenda gukora nkuko rwari rukwiye gukora, tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose, baba ari abakiri mu bihano, baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya.
Urwego MICT ruvuga kandi ko ruriko rurarondera ibihugu byo kwakira abandi bantu 11 bambiye tuzera, abandi bakarangiza ibihano byabo. Abo ubu aho baba yarusha muri Tanzania bavuga ko basa n'abafunzwe.
Ubuzima bwaho iyo uburebye ubona wagira ngo hari liberté ariko ntayo, kuko nta liberté ufite mu gihe udafite ibyangombwa. Nta rupapuro rwari rwo rwose rutwemerera kuba hano, biga turaho gusa mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Umuvugizi ubwo rwego MICT nabuza nabo ahubwo avuga ko ubwo rwego rubafasha byinshi.
Nsompa de la vie que ces personnes sont en détention.
Nukuraho ntituhahuriza kuko bobo bavuga ko basa n'abafunzwe n'abantu bidegembya. Nimba mubangaha yarusha muzohurira mu nzu y'abariko baratembera, kuvuga ko bagifunze cy'amaso sivyo? Turabonana mbere kenshi kuko bari no mu biganza byacu.
Evidemment que nous sommes en contact.
Haraze imyaka itari mike ishami mpuzamakungu ONU ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga agashimwe k'imiliyoni 5 z'amadolari ya Amerika kubutanga inkuru z'abo bantu 8 barondegwa binyegeje. Cyeklavini inkuru yarusha ku bijuju rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Tukivuga ku nkuru ya genocide, bamwe mu barokotse genocide mu mwaka w'1994 mu Rwanda bavuga ko naho bagihura n'ingaruka zayo hari intambwe igaragara bamaze gutera mu iterambere bagereranije n'imyaka iheze genocide ibaye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda yaragendeye abarokotse genocide mu murenge wa Kanyinya i Nyarugenge mu gisagara cha Kigali.
Ubwo barabavuye bakatisha no babazana kuri aka gasozi n'ubwo tubabazanye uno we divyane n'ubwo batangira rero kubatemagura no kubatera amacumu n'amagerenade, kuko wenda tugezemo hepfo gato harimo imanza mbi cyane.
Ishyamba riri ku musozi wo mu kagari ka Nyamwiru mu murenge wa Kanyinya mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu muryango ibuka arasobanura ijwi rya Amerika inzira y'umusaraba banyuzemo. Ni ku musozi w'ishyamba n'impanga avuga ko interahamwe ubutegetsi biciye abatutsi basaga 1000.
Nani mu mana nubwo ngo bageze hano bari babicira hano kujyo hano hakujya bavuga ko hari harimo intera hamwe zarebaga abashaka kwambuka bagenda zikabica. Nta hantu winyagamburira uramutse urenze hano gute kubibaranda byonyine wageraga ipfo warangije.
Na amateka sharira bigoye abarokotse genocide kuyasubiramo uko yakabaye. Iyo bagereranije ibihe basanga hari itandukaniro rifatika nyuma y'imyaka 23 n'igihe genocide yari kirangira.
Leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho baba, ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho ijana ku ijana. Kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga, Leta ibashyiraho ikigega cyafarije irabishyurira babasha kurangiza, benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura, ariko ubona ko ari cyo Leta yakoze kugira ngo nibura ihumurize abacitse ku icumu.
Ibivugwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya binayemezwa na bamwe mu bayirokotse. Bonifrida Kabarasi n'umupfakazi wa genocide utuye mu mudugudu wa Nyamweru yabwiye ijwi rya Amerika ko abana be batatu na se ubabyara muri batandatu bazize genocide, ko genocide ikirangira yisanze n'imfubyi eshatu yabuze ayacira n'ayamira.
Ku bantu barokotse genocide rero ni ukuri turiyubatse, kandi cyo nicyo gikuru imana nyine yatugiriye neza ngiyewe cyane abaga nuko nta gahinda kaduheranye rwose turatujije kandi n'ukuri kuba turyama bugacya ugacya ari amahoro kumva dushimye uwo mubyeyi wacu kuko iyaba atari
we
ndavuga Paul Kagame kuko iyaba atari we ntabwo wenda tuba dutujije gutya ariko rwose n'ukuri hari aho mbese twavuye naho turi ubungubu
uvuye ku iterambere ry'abacitse ku icumu rya Jenoside baranemeza ko bateye intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo n'abahamwe n'ibyaha bya Jenoside uhagarariye inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Kanyinya Bwana Nsengiyumva
bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo bwitabira rwabagaho icyo gihe n'ubungubu biratandukanye icyo gihe hano bwitabira ari bukeya abantu baza bafite ubwoba ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura bacyajya mu nsengero bagasenga nta kibazo barasangira batahana amakwe nta kibazo gusubona abantu babanye neza
Kabarasi umupfakazi wa Jenoside nawe ati
abakoze Jenoside bamwe barafunzwe ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo mwese ubundi wabigenza ute iyo bereje bakemera icyaha nuko
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturanye
nta kibazo rwose nta n'ingenga batuzana
mu mibare iheruka mu ntangiro z'umwaka ushize bigaragara ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku mpuzandengwa 92.5%. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakoze na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba izo video mushora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Bimwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi hari umuntu akorera ishyirahamwe riharanira agateka k'abana yishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu. Gushika ubu abamwishe bakaba bataramenyekana. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirika neza i Bujumbura mu Burundi.
Ikiziga cha tani niyo nizigiye yakoresha ishyirahamwe Giriyuja riri mu yitaha agateka k'abana bo mu ibarabara catowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri iruhande y'umuhana wiwe muri karitsiye ya Kinanira ya gatatu iri muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yatowe munsi y'umuduga wiwe nk'uko bisigurwa n'uwasanzwe akora akazi ko gucungera umutekano hafi yaho nyakwigendera yaba
imodoka yaraje irahinda hari minwi zigeze gushika ngaha hayi cha karakisona kuba yarashitse kuri porotayi no kuba atashitse no karakisona ngaha nejeje kumenya ko ubona turi igamudani mu ngo umva imodoka ihinze na karakiso gusa numva imodoka irazimye hanyuma nca ndacisha ndakoresha uko dusanzwe dukora mu kazi turandarunga hanze ndabona ko amatara y'imodoka ari yakije bagabura imodoka ari tayari irahinze nca ndacisha ku yindi porotayi yindi yindi ndaraba ndashobora kugana kubona ko imodoka ari nayo iri kuraka amatara nta muntu n'umwe ushobora kubona nihweje neza ndashobora kugana kubona ko hari umuntu ari munsi y'imodoka ari nca ndahamagara mugenzi wanjye nca turagenda turadodora nca tubaza ababanye
bamaze gutabaza bahavuye begera izo babonye zerekana ko muhisa ashobora kuba yikiwe ahandi bene kumwaka ubuzima bazana ikiziga ciwe
yarafite uruguma runini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyanwe ni ku modokari nyine nta maraso ahari ntabwo nitwavuga ngo umuntu ari muzima yashitse ngo ari muzima nuko yari yagize ntacyo ashobora kumenya nubwo hano mbiye umuryango uhindiwe ko naho narabye sinashobora senza kuko nasize kuri ubwoba na jiwe kuri bayi nasize kubanza kuhamagara ubundi tuba babiri tukarindisha ntitutinde turatinde turabe kuko biri hafi y'irembo ryacu Tumva bibere hafi irembo ryacu n'umuzeza kubaharunguruka tukaraba kuko n'umundi irimo tukari iwacu isanzwe idakusitiriza mu ijoro iri bwaze
abakozi bo mu ishyirahamwe giri y'ubuja bamenyesha ko gushika ubu atawovuga impamvu zatumye mugenzi wabo yicwa basaba igipolisi kugira amatohoza yokwerekana ukuri ku byabaye
icyo nta muntu yabwira tubiye ko bafitanye ingorane twababaye cyane
kikanira umuntu mwiza umugwaneza afasha abandi bakoze twebwe rero no rupfu turatubabaje dufikeneye kumenya ibyabaye kuko n'ejo twari kumwe jewe ariko ndankadira abana tuba turi mu kibuga hajya mu Kabondo kuri Centre Football Forum yasohotse jewe ndiko ndankadira abana mu kibuga agiye yasohotse umugoro wa mwiza agiye yasohotse turi tumwe batarataje twaguye mu gahundu tubyumvise ko mu rupfu rubabaje hari umuntu mwiza umuntu dukorana neza badufashe kugira amatohoza ababimenyereye cyane cyane igipolisi kuko nicyo nicyo kijejwe dufasha abana bamwe barabara gufasha abana bamwe barabara n'ibya politiki n'ibisa
icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi asigura ko igipolisi cyatanguye amatohoza Moise Nkunziza amenyesha ko igipolisi kijejwe kugwanya no gutohoza ku bugizi bwa nabi recherche criminelle mu gifaransa aricyo kizotanga umuco kuko havugwa ibintu bitandukanye ku rupfu rwa Niyonizigiye Stanley Niyonizigiye asize abana batatu n'umukenyezi Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tadijwi rya Amerika ubu naho nimwumvira ijambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi. Abagize urwego rw'ishyira hamwe mpuzamakungu ONU atanumwe avuyemo baremeje ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu ingingo yongereza ikiringo c'inteko zigeje gucungira umutekano z'ishyira hamwe ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO mu kindi kiringo c'umwaka urwego rw'ishyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwaragabanije kandi igitigiri c'inteko za ONU zarumiswe muri Kongo mu kuva ku 1915 zikaja ku 1615 vyongeye iyo ngingo yarekuriye zimwe mu nteko gusubirirwa n'inteko zifise ubuhinga kurushiriza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaragerambiwe bikomeye na ruswa n'ubwicanyi hagati y'imigwi itari mike itwaje ibigwanisho Ibyo byatumye abantu bagera ku 3,400,000 bahasiga ubuzima kuva mu mwaka w'1998. Vyongeye inteko zigeje gucungira umutekano 117 zarishwe muri Kongo kuva mu mwaka w'2010 harimo inteko 9 mu mwaka w'2016 wonyine. Mu kwezi kwa gatatu umugwi w'abahinga babiri ku gihugu cya Kongo umwe muri bo ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwundi ava mu gihugu cy'Ubusweda hamwe n'uwuhindura mu rurimi umunye Kongo batowe bishwe mu ntara ya Kasai yo hagati ivyo vyibukije ibibazo abakorera ishyirahamwe ONU babandanya kugira muri Kongo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley yarakiye neza ingingo yo kongereza ikiringo c'inteko zijeje gucungira umutekano z'ishyirahamwe ONU MONUSCO hamwe n'ingingo yo kongereza ingufu z'izo nteko hamwe no gukora neza kurushiriza amenyesha ko igikomeye atari gitegiri c'inteko ziri muri Kongo kwahubwo ari ubuhinga izo nteko ziba zifise bwo kubahiriza umutekano w'abanyekongo ambasaderi Haley yatangaje ko anejerejwe n'uko urwego gushyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwategerejwe kubona ko izo nteko zizokora neza kurushiriza muri Kongo avuga ko igikomeye ari ukubona ko amatora abaye mu mutekano muri Kongo avuga ko ikintu gitegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi ari ugukingira abasivili avuga ko inteko zijejwe gucungira umutekano z'ishyira hamwe ONU zitegerezwa kwisigura ku nyifato yazo atangaza ko bakeneye kubandanya kubona ko ibyo bakoze biriko bigenda neza mu by'ukuri kandi ko bihuriranye n'imigambi bishinze iyo ryari ijambo ry'intangamarari bashyikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Radijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza ibiganiro byashyizwe hamwe na Fatuma Karara
mwari kumwe na Rose Bigirimana kuri mikro amakuru avuga ryanini no kwisi ni Rosine Munezero yadushikije mugira umunsi mwiza mu miryango yanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.